SBS Radio.
Aho ubuherereye hose uri kuradukurikirana nongiye kuguha ikaze. Iyi ni SBS mu Kirundi uri kurumviriza ku mazina nitwa Nizigama Jean Paul Amede. Abakenyezi batanu bava mu gihugu hagati hariya muri Northern Territory Community ningaha muri Australia bazofata indege ibashikana mu gihugu cy'Ubufaransa mu kwezi kw'icumi aho bazoba bagiye kwerekana imyuga yabo basanzwe bakora. Ikigo cy'abakenyezi Barbara muri Arnhem Land kizorungika bamwe mu banyamwuga bacu mu mugwa mukuru I Paris mu bijanye no kwerekana bimwe mu bikorwa vyabo hamwe no gukurikirana inyigisho zo guhugurana. Nongeye kubaha ikaze muri Donido Giyonkuru.
Welcome to SBS in Kirundi.
Ibikorwa by'umwuga nibwo buzima bwa misi yose mu muryango wa Elizabeth Kalakala usanzwe ubahariya muri Bolkjam. Se wiwe w'imyaka 49 yahoze ari umunyamwuga aho we yashushanya ku ntumbatumba z'ibiti nk'uko bakuru ba Elizabeth Kalakala babikora magingo n'ubu. Mu myaka miki heze bakuru biwe bamweretse ingene bajisha udusaho ngendanwa, utwo dusaho tukaba ari utw'abasangwa butaka bakora bakoresheje ivyatsi hamwe n'ibindi bikoresho vyabigenewe. Ivyo rero bikaba vyaramufashije mu gutangura imideri y'udusaho ngendanwa twiwe, eka mbere akaba ari nawe ubwiwe atwisigira irangi. Twumvirize Kalakala. Numva ndyohewe cyane kubera tuno dusaho nkora, ndakunda imideri yanje. Kalakala ni umwe mu bakenyezi batanu basanzwe bahurikiye mu kigo cy'abakenyezi cy'imyuga Barbara. Icyo kigo muri Arnhem Land Community kiri muri Maningrida, abanywanyi bacu bakaba bazogenda muri ambasade ya Australia mu gisagara cy'i Paris. Aho niho bazoshobora kwerekana ibikorwa vyabo akenshi vyerekana imico n'akaranga vyabo hamwe n'inkuru z'akahise kabo. Ivyo bikorwa bijanye no kuranga imyuga yabo hamwe n'ibijanye n'urugendo vyose vyarishwe n'imfashanyo ivuye muri Australia Council for the Art. Ingrid Johansson asanzwe ahagarariye ikigo Barbara niwe yashikanye ivyo bikorwa vy'ico kigo muri ambasade mu mwaka uheze, kuko yarazi yuko umwaka wa 2019 ari umwaka ishirahamwe mpuzamakungu ONI uhimbaza indimi z'abasangwa butaka. Twumve Johansson.
Ingrid is one of the world's most linguistically diverse.
Maningrida ni hamwe mu hantu havugwa indimi nyinshi cyane uravye abantu bahaba. Hano havugwa indimi 12 ku bantu bababa 2,500. Ibi si ukwerekana imyuga gusa, ahubwo kandi ni hamwe no kwakirana urweze indimi zitandukanye zo muri Maningrida, hamwe no kuzishimira cyangwa kuzigina ku rwego mpuzamakungu. Ibikorwa bijanye no kwerekana iyo myuga itandukanye byataziriwe characara. Characara bisigura umuyaga ukanye iyo uhuhuse uba ari ikimenyetso cy'uko icirigeze muri Arnhem Land. Ivyo bikorwa vyo kwerekana imyuga bikaba bigamije gushemagiza ibikorwa vy'umukenyezi mu kugumya kahise eka n'ubudasa bw'imico n'akaranga mu kigo Barbara. Ico kigo gikorana n'abakenyezi batari bake bo muri iyo micungararo ya Maningrida, aho benshi muri bo icongereza ari nk'ururimi rugira gatanu canke gatandatu mu ndimi bavuga. Umufasoni ava muri Burala yitwa Jess Phillips nicegera cuhagarariye ikigo c'imyuga Barbara, akaba anajejwe kumenyekanisha ivyo bikorwa bizwi nka characara biciye ku buhinga ngurukana bumenyi afatanije na Muka Johnson. Yavuze kandi yuko ivyo bikorwa vyerekana canke bisigura indimi zitandukanye zivugwa n'abo bakenyezi kuri ico kigo c'imyuga n'ingene bakomoka mu micungararo yaho ico kigo giherereye. Phillips aratubwira vyinshi.
We've got
artists here that are from the east, west, and south.
Afise abanyamyuga bava mu burengero mu buseruko eka no mu bumanuko bwa Arnhem Land. Charachara ni umwe mu miyaga izanana muri izo mpande zine. Waruzi n'inkuru yuko igihe cyo muci nico gihe indimi wasanga ziva hamwe zigashika handi. Abo bakenyezi bahurikiye muri ico kigo Barbara batari bwigere bagenda mu mahanga bategekanije kuzoremesha ibiyago hamwe n'abandi banyamyuga bo mu gisagara c'u Bufaransa I Paris. Karakara arasigura. Tuzokwereka abazungu b'I Paris ingene dukora imideri yacu. Tubereke n'ingene warangije kuyikora ubisohora mu buryo bwacu nk'abasangwa butaka. Byari byitezwe yuko benshi muri abo banyamyuga bahurikiye mu kigo Barbara bashobora kugenda gufata urugendo baja mu Bufaransa, ariko bamwe ntibashoboye kuronka amakuru akwiye canke akenewe ajanye n'umwidondoro wabo kugira bashobore guhabwa igitabo c'inzira canke passport. Nubwo bamwe batashoboye kuronka ico gitabo c'inzira, ivyo ntibizobuza yuko ibikorwa vyabo vyerekanwa hari I Paris mu Bufaransa. Ico kigo cakoresheje ikiringo c'imyaka ibiri kugira kironke umwidondoro wabo banywanyi baco bashobore kwemeregwa gusaba ico gitabo c'inzira. Muka Johansson yavuze yuko hariho impamvu nyinshi yatumye bitoroha. Twumvirize Johansson.
People didn't necessarily have birth certificates.
Bamwe muri bo ntibandikisha abana mu gihe bavutse ngo bahabwe icete c'amavuko, eka n'abavyeyi nabo nyene canke ngo babe bafise impusha zo kugendesha imiduga. Bamwe mbere nta adresse yaho baba bafise. Nk'akarorero muri Mangrida nta mazina y'amabarabara ahari. Nawe urumva yuko bigoye kugira umwirondoro waho uba mu gihe usanga quartier yose atazina y'ibarabara rihari. Kandi kindi naco hariho impamvu nyinshi abantu bafise amazina menshi cyane ngo bahindure amazina yabo. Ico gikorwa camufashe imyaka ibiri, wongeye ko amasaha 8 yo gutwara imodoka ava Mangrida gushika I Darwin kugira ashobore gusaba ivyo bitabo vy'inzira, navyo bikaba vyaratanze umwimbu w'ibitabo vy'inzira bitanu. Kalakala yavuze yuko yumva yishimye kuba yashoboye gufasha Kalakala kandi.
I didn't have Medicaid card and
sinari mfise ikarata yo kwa muganga yitwa Medicare card canke icete c'amavuko, ariko abafasoni nahasanze bamfashije kuronka ico gitabo c'inzira. Nico gitabo c'inzira cande ca mbere ndonse mu buzima. Jess Phillips yavuze yuko iryo ratiro ry'imyuga mu gisagara c'I Paris mu Bufaransa kizoba arakanya keza cane kuri abo banyamyuga. Ubundi Phillips,
you know, they love talking about their stories of their prints.
Barakunda kuvuga inkuru z'ivyo bakoze. Urugendo ruzobashimisha, rubatera ingoga zo kubandanya bakora ivyo bakora, mbere banagaruke bafise inkuru zo kubyira abandi mu miryango yabo. Iryo ratiro ry'imyuga ryataziriwe caracara rizobandanya kwerekanwa mu nyubakwa y'ubuserukizi bwa Australia canke ambasade I Paris mu Bufaransa kuva itariki 10 gitugutu z'umwaka w'2019 gushika mu kwa mbere umwaka w'2020. Murakoze, nitwa Jean Paul Amedenizigama.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.